Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu, itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu, mwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Kandidatire ya Perezida Pierre Nkurunziza nk'uko mwabyumvise twaragize koraniro kaminuza turamwemeza, ariko ibisabwa na seni turacyavyegeranya kugira ngo ashobore kuzobitanga.
Uwo ni Pascal Nyabenda, umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, avuga ku gikorwa cyo kwiyandikisha kubazo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu caraye gitanguye mu Burundi.
None ko Nkurunziza agiye kwiyamamaza ko azoba ahonye ibyiza shingiro, n'ubu ibyiza shingiro ryatawe ku cyabu, amatora yoba gute? Amatora ya demokrasi agomba kwisunga amategeko.
Uyu nawe ni Agato Gwasa, arongoye umugambwe FNL yigenga, nawe nyene avuga ku gikorwa cyo kwiyandikisha kwitoza caraye gitanguye. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Frederic, mikro ni gwawe.
Urakoze Yoriane, mwaramutse nshuti mwese mutiza amatwi radio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kuyashikiriza amakuru nyinshi amakuru twashikirije tubateguriye. Kaminuza y'u Burundi yaraye iugawe. Perezida w'u Faransa yatangaje ko abasirikare ba Faransa bazokwagirwa n'ivyaha vyo gushushuza abana b'abakobwa muri Republika Centrafrica bazohanwa. Imyiyerekano yo kwiyamiriza urupfu rw'umunyamerika mwirabure mu gisagara ca Baltimore irabandanya. Ido nido ya makuru. Uburundi bwarugaye kaminuza y'igihugu muri iki gihe imyiyerekano ya politike kwiyamiriza ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza mu kibanza cy'umutetsi azokwitoza ku giti cy'umugambi uri ku butetsi mu matora mukuru y'igihugu ibandanya. Amakuru atangazwa avuga ko kaminuza y'igihugu yugawe ejo ku munsi wa kane, maze abanyeshuri bagaca barungikwa imuhira iwabo. Abantu bashika batanu baramaze kwicirwa mu myiyerekano yatanguye ku munsi wa gatandatu inyuma yaho iryo genwa ritangarijwe. Abantu biyamiriza ico kiringo bavuga kwiyo ngingo yo kwitoza mu kiringo kira gatatu itekubiri nibwirizo wa shingiro. Ku munsi wa kabiri umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yaratangaje ko arungitse intumwa yiwe idasanzwe mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini Said Djinnit mu Burundi kugira aje kubonana na Perezida, abategetsi bo muri Leta y'u Burundi hamwe n'abakuru b'imigambwe. Umushyirahamwe Ban Ki-moon yarateye akamo inzego zijejwe umutekano kazisaba gukoresha ubwitonzi bwinshi, yongera asaba impande zose kwiyamiriza ubwicanyi hamwe n'imvugo iturira. Perezida w'igihugu cy'u Faransa François Hollande ejo ku munsi wa kane yaratangaje ko atakigongwe azogirira umusirikare w'umufaransa uwo ari we wese azokwagirwa n'ivyaha vyo gushurashuza abana b'abigeme bo mu gihugu ca Republika Centrafrica babegera bariko barasaba ifungurwa. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'u Faransa c'Ubwongereza Guardian nico canditse iyo nkuru ubwa mbere, kikaba cari cavuze ko ayo makuru cayakuye mwitohozwa ryari rikiri ibanga ryakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu. Itohozwa ryasanze abasirikare ba Faransa 14 baragize uruhara muri ivyo vyaha. Ubushikiranganji bw'igihugu c'u Faransa bujejwe kwivuna abansi bwatangaje ko buriko burihweza ivyo birego kandi ko ata musirikare bizokingira ikibaba. Igihugu c'u Faransa carungitse abasirikare mu gihugu ca Republika Centrafrica mu mwaka w'2013 mu gikorwa co kugerageza kugarukana umutekano inyuma yaho abagwanyi b'abayisilamiste bafatiye umurwa mukuru, navyo vyatumye abayisilamu batangura gutana mu mitwe n'abakristo. Nk'uko amakuru atangwa n'abantu bavyoneye abivuga, abana b'abakobwa bashonje baragenda kuraba abasirikare b'Abafaransa bari bajeje gucungera amakampi impunzi babahendesha amazi hamwe n'ifungurwa bagaca bakorera ivyamfurambi. Ishiramwe rimwe rihanira gateka kazi na muntu ryatangaje amakuru avuga ko n'abasirikare ba Faransa bari mu gihugu ca Chad hamwe n'abari muri Guinea Equatoriale nabo nyene bigenza gutyo. Abategetsi b'Abanyamerika bajejwe amagara y'abantu bafashe ingingo yo kugara ivuriro bashinze mu gihugu cya Liberia igihe kiza cya Ebola cyatangura kwiha inkumbi mu mwaka uheze. Iyo ngingo ifashwe muri iki gihe igihugu cya Liberia cyiteguriye gutangaza ko ikiza cya Ebola cyatujijwe. Igihugu cya Liberia kiramaze iminsi 32 ata muntu mushasha yanduye indwara ya Ebola. Mu gihe ibintu byo guma bimeze gutyo gushika ku igenekezo ry'icenda ry'ukwezi kwa gatanu, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu bizoca bitangaza ko igihugu cya Liberia kitakibazwamo ikiza cya Ebola. Leta ya Amerika yararungitse abasirikare 2,000 mu gihugu cya Liberia bagiye kugwanya ikiza cya Ebola hamwe no gushinga amavuriro 15. Abo basirikare bavanywe muri icyo gihugu mu kwezi kwa kabiri inyuma yaho icyo kiza gitanguriye kugabanuka. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu bivuga ko ikiza cya Ebola kimaze guhitana ubuzima bw'abantu 10,000 cyane cyane bo mu bihugu byo muri Afrika y'umurengero birimo Guinea, Liberia na Sierra Leone. Muri kamera bandanya kumviza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imyiyerekano ikomeye ikozwe mu mutekano mu gisagara cya Baltimore muri Leta Zunze Amerika yarabandanije ejo ku munsi wa kane. Muri iki gihe hari amakuru avuga ko raporo yatohojwe na polisi yerekeye urupfu rw'umunyamerika umwirabure Freddie Gray yoba yashikirijwe umushikirizamanza. Uyo mwirabure afite imyaka 25 yitavye muremyi ku igenekezo rya 19 ry'ukwezi kwa kane ari mu minwe y'abapolisi. Urupfu rwiwe rwaratumye haba umugomoko n'ubugizi bwa nabi mu gisagara cya Baltimore. Kuva ku munsi wa mbere imyerekano iriko iraba mu mutekano yamara abapolisi bariteguye guhagara mu gihe ibiri mu cegeranyo cy'iyo raporo ikiribanga byotangazwa.
Urakoze Frederic Nkundikije ku makuru uhejeje kudushikiriza. Uratuguma hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera igice cya mbere cy'ibiganiro byo muri kino gitondo. Tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu byaga binini ejo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane niho igikogwa cyo kwandika abipfuza kuzokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cyatanguye. Twavuganye n'imigambwe itandukanye ngo twumve abiteguriye gushikiriza ubuzoserukira umugambwe wabo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Pascal Nyabenda umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi aramubwira ko umugambwe wabo utarashikiriza umukandida wabo.
I kandidature ya Perezida Pierre Nkurunziza nk'uko mwabyumvise twaragize ikoraniro kaminuza turamwemeza, ariko ibisabwa na Seni turacyavyegeranya kugira ngo ashobore kuzobitanga umwanya n'umwanya. Murumva uno munsi n'umunsi wa mbere turacyafise umwanya, rero tubaye turareka n'ivyo. Mwarumvise yuko hano mu Burundi habaye impari nyinshi kuri kandidature ya Pierre Nkurunziza, ku buryo rero twebwe twashatse ko bica mu mategeko, ari nacyo gituma turindiriye ibyo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro izoshikiriza, kugira ngo noneho niyamara kugira ikivuze tumenye ko dushobora kujana kandidature y'umukandida wacu ibintu bimaze gusobanuka neza. Ahubwo tugasaba yuko iyo sentare yo nyarutsa kugira ngo ishikirize abarundi n'amakungu ingene ibintu bimeze nkuko babisabwe.
Muvuze ku mpari n'impari mushinga ntahenyabenda mu itangazo mwakoze uyu munsi mwavuze ko ibikorwa biri mu Burundi birimo n'urugomo ari ukugumbuka amashyaka atavuganwe na leta, ahubwo yaravuga ko ishyaka ryanyu CNDD-FDD ryica amasezerano ya Arusha rikica n'itegeko nshinga, mubyakira mute?
Ubwo ni ububeshi kuko iki kibazo turiko turavuga uno munsi si uno munsi tukivuze, cyavuzwe haraheze igihe, abantu benshi baragize icyo bakivuze ko nubwo mwumva twafashe iyo ngingo yo gutora umukandida wacu Petero Nkurunziza havuzwe byinshi, ariko twebwe tumaze kubaza abahinga bacu mu by'amategeko baratubwiye neza ko ibintu byari muri Arusha na cyane cyane ibyo bahaririye ko byinshi bimwe batagiye barabyumvikana ko batabyumvikanye ko ni bimwe bita mu gifaransa ma reserve batabyumvikanye ko noneho handikwa ibwirizwa shingiro ni nk'icegeranyo ni nk'ipfunyapfunyo y'ibyo bamwe n'abandi bagiye baravuga mu masezerano y'Arusha baraheza bacaba bishira mu ibwirizwa shingiro twebwe rero mu mugambo wacu kandi ZFDD twemera ibyanditswe mu ibwirizwa shingiro kandi ibyo byanditswe mu ibwirizwa shingiro bikaba byaje biva mu byo bari baganiriye muri Arusha ariko ibimwe n'ibindi byagiye batabyumvikana ko neza none habahinga baraheza babyandika mu buryo bw'amategeko mu ibwirizwa shingiro no kuvuga rero ko uko biri mu ibwirizwa shingiro twebwe tubona neza yuko umukandida wacu yarafise uburenganzira bwo gusubira kwitoza rindi rimwe gusa kandi rikaba ariryo rya nyuma nk'umukuru w'igihugu
ariko mushinga nayo Nyabenda hari igitutu nabyita igitsure cy'amahanga ntavuze ndetse n'imbere mu gihugu gisaba ko ituze ryagaruka mu Burundi kandi ko murabizi nka leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi n'ahandi bakomeje kumvikanisha ko manda president Nkurunziza yakoze zumvikana ko zarangiye ko nta yindi manda yagombye kongera kwiyamamariza iki gitsure mu cyakira muti
jewe nibaza ko amakungu atarakwiye gushira igitsure bimwe bita pression ku Barundi no ku gihugu cy'u Burundi nibaza ko ahubwo bakwiye kuraba amahoro dushitse ko yobandanya atsimbatara twebwe ico dushira imbere nuko amahoro twari tumaze gushikako kandi twaronse bigoranye amahanga yoraba ko ayo mahoro twobandanya tuyatsimbataza nico cyangombwa ikindi nacyo nuko hariho abavuga ati twebwe president Nkurunziza nitwifuza ko yosubira kwitoza ibyo bakabivuga batari no mu mugambwe iwacu twebwe bene umugambwe n'abandi banyagihugu benshi isinzi bakavuga bati twifuza yuko president Nkurunziza yosubira kwitoza kuko twamutoye rimwe gusa jewe rero nibaza kwaho amakungu yarakwiye kuraba mbega abavuga bati ntibamwifuza hamwe n'abavuga bati baramwifuza bamwe n'abandi dufata iki tubigenze gute aha rero niho amakungu nibaza ko yarakwiye kuraba ariko kandi byose nkuko nabivuze tukagenda twisunga kandi twishimikiza amategeko na cyane cyane ibyabwirizwa shingiro
Twavuganye kandi na Agatogwa Sao mu mugambwe FNL wigenga we asanga Petero Nkurunziza abandanyije umugambi wiwe wo kwitoza azobaho nyanze ibwirizwa shingiro kandi amatora ategerezwa kwisunga iryo bwirizwa shingiro nyene Agatogwa Sao yavuganye na mugenzi wacu Edi Gwema
none ko Nkurunziza agiye kwiyamamaza ko azoba aho nyoye ibwirizwa shingiro n'ubu ibwirizwa shingiro ryatawe ku cyavu amatora yoba gutwa amatora ya demokrasi yagomba kwisunga amategeko
icyo gihe cyose mubona ko Nkurunziza afashe icyemezo cyo gukomeza gushaka kwiyamamaza mwebwe mutazabyitabira kuko mubona byishe amategeko
niko bimeze sinumva yuko abantu barondera yuko amategeko yubahirizwa ko bokwemera yuko ibyo biba kandi ibwirizwa shingiro rihonyanzwe bisigura yuko n'andi mategeko atagaciro abagifise aho rero niyo rero abantu bo bagwize kuraba rero bagakora ibishoboka byose kugira ngo tumuteshe ibyo bintu byo kurondera yuko ibwirizwa shingiro ritaba nk'akanuka cyo kimwe n'amasezerano y'Arusha
wowe cyangwa abayoboke bawe ntago muratangaza ko mwaba mwiteguye namwe kwitabira iyo myigaragambyo cyangwa se imyiyerekano ubu ngubu mwaba mwiteguye
ibyo byose abahamagaye bahamagaye abarundi bose nibaza rero yuko muri icyo gihe abumva ko kamo bose bumva yuko bakeneye kujayo nibaza yuko bajayo kugeza ubu ikigaragara ni uko igipolisi gikomeza gukora amakosa kigakoresha inkoho n'amasasu kirasa mu banyagihugu atabigwanisha bafise bamwe bagapfa abandi bakavunagurika kandi tukabona babikora babifatanije n'imbonerakure izo mbonerakure bakazambika imyambaro y'igipolisi bakaziha ibigwanisho by'igihugu icyo cyose nibaza yuko ari amakosa kandi nibaza yuko yakubaha Petero Nkurunziza abikora abizi yuko binyuranye n'ibyo yiyemeje nk'umukuru w'igihugu abwita gukingira abantu bose.
Bwana Agatorwa sa tariki 30 nibwo byari biteganyijwe ko abifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batangira gutanga kandidatiri zabo muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Mwaba mwiteguye gutanga kandidatiri yanyu?
Kandidatiri rero kuyitanga yibona yuko ibintu bitomoye. None ubuko bigaragara yuko ayo matoro giye kuraba umwo kuri mu gihugu abantu bariko barahunga amashuri ariko arugara mu gisagara abantu nuruhagarara hagati mu gihugu abatavuga rumwe na leta abadashyigikiye icyo kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza bari guhigwa buhongo. Ayo matora wumva ari matora azuba ari matora isura imedite.
No kuvuga ko kugeza ubu ngubu utarafata icyemezo niba iyo kandidatire uzayitanga.
Icyemezo cyo sinagenda gifata kuko ndi kumwe n'abandi benshi. Mugabo uko ibintu bimeze ubu kugira ngo nabantu bashobore kuhura, babonane, bavugane, bagire ibyo bafundise biragoye.
Uwundi mukuru umugambwe twavuganye ni Dr. Jean Minani aserukira Frode Bunyakuri iragiryandadaye we yavuze ko naho batariyandikisha amatora bazoyitabira ariko ntibazojana na Petero Nkurunziza.
Tuzokwitabira amatora twebwe amatora tuzogendamwo mugo ntuzojana Nkurunziza ni watazogenda kuko ni wadakwije ibyangombwa. Nta ujana mu matora n'umuntu adakwije ibyangombwa. Twebwe tuzoja mu matora mugo we ni watazoja mu matora kuko ntakwije ibyangombwa. Ibwirizo bashingiro yari mubuza amasezerano ya Arusha yari mubuza urumva uwo muntu ntakwije ibyangombwa ntazoja mu matora mugo twende tuzoja mu matora.
Hanyuma se nibiba ngombwa ko ayajyamo
nibwo umbwire uti niyagira kudeta muzogira gute, niyabandanye muri kudeta muzogira gute, niyabandanye aho nyanga amasezerano muzogende muzogira gute, niyabandanye aho nyanga amasezerano tuzokwama tubigwanya tuviyamiriza tuje mu mabarabara tuhamagara abarundi bose kuja mu ibarabara.
Ariko nanone ishyaka riri ku butegetsi rikomeje kuvuga ko iyo myigaragambyo ititabirwa n'abaturage ko ahubwo yitabirwa n'igice kimwe cy'abaturage mu makaritsiye amwe yo mu mujyi wa Bujumbura ndetse ibyo bikorwa ngo bikaba bitari no hirya no hino mu gihugu. Ibyo mubivuga hehe?
Ibyo si byo na gatoyi. Turazi yuko bagerageje gucamwa abarundi mu migwi babita ngo myigaragambyo ngo girwa mu batutsi gusa mu makaritsiye batutsi. Twashaka kubabwira dusubiramo ko iyo myiyerekano tumwe turagira harimwo abahutu n'abatutsi bose bakorera hamwe. Ubu igisagara cya Bujumbura ntabwo giciyemo iyo migwi bavuga ngo aha naho abatutsi naho abahutu n'aba icyo nicyo twiyamirije nicyo twakuyeho Arusha. Ubu rero bashaka kutuzana mwa by'amoko kugira ngo babikoreshe babandane bagira amakosa. Nta barundi bazoshobora kubemerera. Abarundi bose mu bice byabo byose uko biri baba abahutu baba abatutsi baba abatwa bahagurukiye rimwe kugira ngo biyamirize icyo gikorwa. Hasigaye ahubwo abantu bace nuko gusa ari gikenye basigaye bemera ko Nkurunziza yokwitoza ubwa gatatu nibo bace cyane. Nuko bakoresha igipolisi igipolisi igice k'igipolisi nimbonera kure bahaye inkoho kugira ngo aho kufasha abantu barimo bagiriye imyerekano ngo babaherekeze mu mutekano ntangere berekana akababaro kabo bace babashiramo ibyo kotsi bakabateramo bya bintu bibabaza mu mahaha bakabatera amazi bakanabarasa n'isasu z'ukuri. Mamaze kumva ko bamaze gupfa abantu 9 uno munsi mu kinama hakomeretse abantu 8 barashwe n'amapistole kandi amapistole ntiyarashwe n'abapolisi yarashwe n'imbonerakure.
Dr. Minani, hari abasenateri ngo basaba ko icyemezo cy'uko Nkurunziza yakwiyamamaza cyangwa se atakwiyamamaza cyasuzumirwa mu rukiko rurinda itegeko nshinga. Icyo kibazo murakibona gute?
Icyo kibazo gene bada yuko ari gushaka gusamaza abantu barazi neza ko ibyo biboneka bidakunda kushika na gatoyi kuko abasenateri bari bo bonyine baza kwandika ibyo ko batatubwiye twebwe abashinga amateka ari twebwe dutangura gusuzuma amategeko ko batari babwiye nuko bari bazi yuko mu bashinga amateka badashobora kuronka icya gatatu. Ibyo iyo sentare izovuga ntacyo bizotubwira ko n'ubundi ni nk'ukwibaza. Iyo sentare ntabwo yiga ntabwo ikenguza amasezerano y'Arusha kuko biri habiri biri mu bwizwa shingiro n'ino masezerano y'Arusha none bavanga ubwizo nshinga bamwemerera kandi byo ari byo amasezerano yarushaje bayimwemerera ibyo byose ikibazo ntikiraho gusoma amategeko ikibazo ni ikibazo politique arazi byari byo niyemere areke kwonona igihugu cacu arihe kwitoza imyaka 10 irakwiye
Dr. Jean Minani turagushimiye cyane akanya uhaye radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe kuba mwabimbaje
Turacyari mu Burundi kuvejo ku munsi wa kane abanyeshuri bose ba kaminuza y'u Burundi basabwe kuva mu bigo vya kaminuza bitarenze isaha imwe yo mu gitondo aho gutahi wabo abo banyeshuri baca baje gusaba ubuhungiro mu busirikizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bamenyesha ko bazohava bababwiye ingene umutekano wabo uzocungerwa kuko umushikiranganji abatwara yamenyesheje ko atamutekano uri muri kaminuza ni nkuru ya Desire Hatungimana
Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bashika igihumbi ni bo baraye ku buserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi muri quartier ya Kigobe abanyeshuri bahashitse hakiri kare mu masaha 3 ariko bukebuke bagiye bariyongera ku buryo buunya ari benshi cyane umunyeshuri umwe muri abo bacumbitse ngaho onya ku buserukizi bwa Leta Zunze za Amerika akamenyesha igituma bituye ubwo buserukizi
ngere byagenze mba twe abanye twirukanye turabura iyo tuja iyo tuva nayo harabayumviriye kuza ngaha twahurira turi batatu byagoranye ko batwakira parce que twaje duhunga ko dushitse kuri 28 barashe bamwe bariruka andi baragwa abandi barafatwa singare twashitse habiye improvisa bacha bashaka kudufata turavuga yuko tuje gusaba ubuhungiro kubera abaminisitiri yavuze ko atamutekano uhari muri kaminuza agashima kutwirukana tutabona iyo tuja aho bahari umutekano
Aba banyeshuri rero batangwe kuva mu bigo vya kaminuza kuri uno wa gatatu kubera batari ko barafungurirwa babona yuko bohava bicwa n'inzara babona gutaha kuri uno wa kane niho hafatwa ingingo yuko isaha imwe yo mu gitondo bose baba bavuye mu bigo vya kaminuza iyo ngingo ikaba yafashwe n'umushikiranganje w'amashuri ya kaminuza n'ubushakashatsi uwo mushikiranganje ariko akaba atakindi yarengeje ko atari uko yamenyesheje yuko umutekano udakwiye mu bigo vya kaminuza abo banyeshuri bakaba bamenyesheje yuko batazova ngaho onya batababwiye ukuntu umutekano wabo ugiye gucungegwa bamwe mu bakozi buserukizi bwa Leta Zunze za Amerika mu Burundi bakaba bamenyesheje yuko umutekano wabo muri nojoro uza gukingirwa Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ingingo nyamukuru zibashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Igihugu cy'u Burundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha arimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo Pierre Nkurunziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ayo masezerano niyo yasoje intambara mu Burundi akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka 10 ishize mu Burundi kubera iyo ngingo u Burundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi amakuru yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryemeje nkuru nziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru Bujumbura polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso kubamena amazi n'intwaro ntoya ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri abandi barakomereka naho abagera kuri 200 batabwa muri yombi harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga hagataho ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda Tanzania na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe nuko ishyaka CNDD-FDD ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano ya Arusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga Petero Nkurunziza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe nayo mahirwe Burundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza nta wuniganywa ijambo. Amerika irasaba kandi Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga 2020 z'Abarundi, zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bigenda mu Burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwese mwaduteza amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Mundikije abashikirize ibice bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Oriane. Burundi bwarugaye kaminuza igihugu muri iki gihe imyerekano ya politike yo kwiyamiriza ingingo yo kugena Perezida Pierre Nkurunziza mu kibanza cy'umutegetsi azo kwitoza ku giti cy'umugamburi k'ubutegetsi mu matora y'umukuru w'igihugu ibandanya. Amakuru atangazwa avuga ko kaminuza igihugu yugaye ije ku munsi wa kane, maze abanyeshuri bagaca barungikwa imuhira iwabo. Abantu bashika batanu baramaze kwicirwa mu myerekano yatangwe ku munsi wa gatandatu inyuma yaho iryo genwa ritangarijwe. Perezida w'igihugu cy'Ufaransa François Hollande ije ku munsi wa kane yaratangaje ko atakigongwe azogirira umusirikare w'Umufaransa uwari we wese azokwakirwa n'ivyaha vyo gushurashuza abana b'abigeme bo mu gihugu ca Repubulika ya Centrafrica babegera bariko barasaba ibifungurwa. Ikinyamakuru cyo mu gihugu c'Ubwongereza Guardian nicyo canditse iyo nkuru ubwa mbere, kikaba cari cavuze ko ayo makuru cayakuye mu itohozwa ryari rikiribanga ryakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu. Itohozwa ryasanze abasirikare Fransa 14 baragize uruhara muri ivyo vyaha. Abatetsi b'Abanyamerika bajejwe amagara y'abantu bafashe ingingo yo kugara ivuriro bashinze mu gihugu ca Liberia igihe kiza ca Ebola catangura kwiha inkumbi mu mwaka uheze. Iyo ngingo ifashwe muri iki gihe igihugu ca Liberia citeguriye gutangaza ko kiza ca Ebola catujijwe. Igihugu ca Liberia kiramaze iminsi 32 ata muntu mushasha yanduye ingwara ya Ebola.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala Limasi adufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Frederic Mundikije. Ndabashimiye cyane kubona mwaduteze yombi. Nimutangwe ibiganiro vy'iradijwe rya Amerika birabandanya mu kanya gato. Ku mugoroba naho nyene samoya n'igice zo ku mugoroba turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradijwe rya Amerika kugeza saa 2. Mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire mwakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika muri iki gitondo turavuga ku vyerekeye Burundi aho hari ibibazo bitari bike inyuma yuko umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ugenye President Pierre Nkurunziza gusubira kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka akaba hariko haba imyiyerekano ibikorwa byinshi bikaba bisa n'ibyahagaze mu gihugu hano kuri telefone turi kumwe na Professor Libera ntibashira kandi yigisha kuri Kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi turi kumwe na Fabien Chichahayo Professeur kuri Université de Montréal mu gihugu cha Canada
nahamagaye Dr Mathias Gahungu yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro
hamwe na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News dutanguriye kuri Professeur Libera ruruhagarara ubwicanyi hamwe n'umwuka mubi biri mu Burundi inyuma yuko umugambwe CNDD-FDD ufashe iyo ngingo yo kugena President Nkurunziza gusubira kwitoza mu bibona gute uko ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe
murakoze cyane cyo nohera ko kubanza guhoza abahoza abantu babo bari mu myerekano hanyuma no guhoza abari mu bitaro bakomeretse nkahoza n'abapfundwe bari mu nyororo bamenye yuko ese turi nyuma yabo tubashigikiye ku kibazo cyo mbagije ni uko ubwa mbere bwo byari bizwi yuko umukuru w'igihugu Nkurunziza umugambwe w'umutanze witoze matora amakungu yose yari azi yuko abarundi batazobyemera ko hazoba ingorane mu byerekeye umutekano kuko ariko araho nyanga amategeko agena igihugu iba constitution canke bya kordarusha basinywe n'abantu benshi harimwo abarundi n'amakungu bavote barabizi yuko akordarusha ushizika yuko atawuzorenza imyaka cumi ni ukuvuga ibiringo bibiri babirenze ko rero ibintu byumvikana ko abarundi bakeneye demokrasi mu Burundi bakeneye ko amategeko adahonyangwa ni ibintu rero byumvikana ko babyanka kanatsinda abo bagira imyerekano batwi adutumira bagitangura nta violence ngonondane nagura ariko inzego z'umutekano cyane cyane igipolisi umenga bazifatamo nabi cyane birababaje kubona umwana w'imyaka 15 haratswa nyamaswa kandi yari yamanitse amaboko mu ncamake rero ibintu biri ku biraba birateye agahinda Burundi buri kurasubira inyuma cyane rwose na cyane cyane akaranga bita image y'Uburundi kuratotekana
Professor Fabien Chichahayo mubibona gute ibiko biraba
jewe kuva kera naravuze nti ibi kiringo cha gatatu ntikiri mu mategeko y'igihugu igihe rero yo bavuga bati abanditse ya constitution n'abanditse ibintu bya kordarusha barabihiritse kuko bazi ko aribo bazobikoresha kugira ngo bagumeho je mbona perezida wa repubulika yari akwiye kwerekana yuko ari umushinga ntayo ndazi ko skeri induru muri ayo majambo yari akeneye kwerekana yuko ari umuntu ashaka umutekano w'igihugu hanyuma agaheza akagira ati naho baba barabihiritse jewe ibi bintu ndabihevye kugira ngo igihugu ntigishe ivyo nari bigize kuvuga nka kuri radio yacu ya Voix d'Amérique ndabigize kandi no kubivuga muri conference nagize muri Holland ibyo rero uburyo dushitse ko nabyo nibi urabona barahadikirije bavuga ngo n'uyu azokwitoza hanyuma induru zica zija hejuru ibyo byari bisanzwe kuko bari bavuze kuva kera abantu bari bavuze kuva kera bati twebwe ibyo bintu tuzuvyanka bamaze kuvyanka rero ikintu cari gikenewe n'uko abantu bashinzwe kubahiriza umutekano abaza kugira imyerekano bababwira bati twebwe tuzova ngaha naha itariki n'iyineye isaha n'iyineye tugende gushika ahariya mu mategeko y'igihugu yarekuwe kugira imyerekano abo bantu rero baba polisi icyo bari kugira kwari guherekeza abo bantu gusa ntibagiwe barasa mugabo nabo bantu nyine icyo batuza kugira ni ukwerekana yuko bakurikira amategeko y'igihugu ntihagire ibintu byo kwicana ntihagire ibintu byo gutera amabuye ntihagire ibintu byo kumena ntihagire ibintu byo guturira mugabo urabona byararenze inkombe abantu bamaze gutangura gupfa abandi barakomeretse jewe mbandanya mfise rya jambo mvuga rya jambo navuga nti umukuru w'igihugu aho ibintu bigeze yarakwiye kuduhumuriza akatubwira ati jewe ibyo bintu ndabihebye reka mfate mu mugambi batora uwundi mugabo naho nyine bakeneye neza kumvikana ku bintu bimwe bimwe ibi bintu bariko baragira batiza kwerekana neza yuko atari gusenyura inzego zihari ari ukwanka iyo manda ya gatatu ya perezida wa repubulika kuko niba bavugira bati ibi bintu tuzagura bisenyura tugire guverinoma de transition naho nyine ntawe tuzoja ko guverinoma de transition izotujana hehe niho rero n'abantu bamwe baca bagira ati ibyo bisinda bijamo kubera ati mbona iyo biriko biraja ibi tutiza twese hamwe kuvuga tuti twanze iyo manda ya gatatu ni twanze iyo ntwaro urabyumva ko ibyo byo kwanya intwaro bizova mu matora abanyagihugu bonye nyine bazubwa bati umugambwe dushaka kudutwara n'uyu nashaka rero tuze turumvikana tudusubire nyine tuvuge yuko ari byo kwanga iyo manda ya gatatu gusa ikindi nashaka gushika ko niki ndazi umwana yitwa Olivier Nkundabashaka uwo mwana nagenda mbona kuri internet bamuvumye izuru barakubiyise bahakwa kumwica ngo ni interahamwe igihe cyose turi turavuga mu Burundi tuvuga ngo bagomba kwica abatutsi ngo bagomba kugira genocide abantu ntibazokurikira kuko tuzaba turiko turacanganya ibintu byose nje nicyo nashaka gushikiriza
nawe Gracien Rukindikiza ku ruhande rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bavuga ko bafashe iyo ngingo yo gusubira kwizera Perezida Nkurunziza kugira yiyamamarize uwo mugambwe mu matora mu kindi kiringo mu matora yimirije bavuga ko baravye ibwirizwa shingiro ribimuhera uburenganzira mu minsi iheze wari ku kiganiro kuri France 24 abavuga gucyo ubona bavuga busema
icambere umuntu yowanza kuvuga nuko iyo mvugo yabo mu mugambwe CNDD-FDD isa n'itangaje kuko ntihuye mbere n'imvugo ya Nkurunziza umuntu abishyize mu kibanza cyane muribuka yuko ibwirizwa shingiro yari yarihinduye ahindura n'ibyo bintu bimubuza kwitoza arungika mu nama nshingamateka kugira ngo babihindure hanyuma aburi ijwi rimwe ryo muri Frona muri ico gihe mu gihe arungitse iryo bwirizwa shingiro rushasha rihindura ico kimubuza kwitora mu nama nshingamateka nuko yarazi neza yuko adashobora kwitoza iryo bwirizwa shingiro ridahinduwe naho baki bashiramwo bimwe vyerekeye vyo mu karere Kafika community kugira ngo berekane yuko atari kubera ibyo bihindutse mugabo bica byerekana neza yuko muri CNDD-FDD bari bazi neza yuko iryo bwirizwa shingiro rihari ubu bitabimurekuriye n'ahandi nibari ndakuri gushiramwo amanyanga kugira ngo bahindure ibwirizwa shingiro ico ni cambere ica kabiri uravye abantu bari mu mugambwe wa Nkurunziza CNDD-FDD abantu bizigiye mu bantu yizigiye ba mbere hatonda umuvugira bari umuntu yizigiye kuko aza kuvuga ivyiwe hagatonda umukuru w'inama w'inshinga amateka hagatonda umukuru w'inama nkenguza amateka hakaba n'icegera cya kabiri cy'igihugu ariwe abaserukira umugambwe uri ku ntwaro muri abo bantu n'umuvugizi w'umugambwe muri abo bantu nibo bantu bakomeye bamwegereye bashobora kuvuga abo bantu rero baramwigaramye baramubwira bati nushobora kwitoza ku kiringo cha gatatu nuko bari babizi neza abantu bamaranye imyaka 10 ku ntwaro bunyine akaba ari bamubwira ati nushobora nuko babizi neza je kubwanje abandi bavuga ngo arafite ico kiringo arafitiye uburenganzira nabantu babisha nabantu bakurikira bamwe kubera bafite ubwoba abandi nabo kubera bakeneye kugumya ibiti byabo hari abemeye baremanga barati ibiti byabo barabirukana baranyegera mugaba aravuga ukuri kwama guca mu ziko ni gusha nico gituma aha rero tutarasoma n'amategeko hariho abo mu mugambwe yombwiye ati ntibishoboka turiye mu gusoma amategeko naho biroroshe ibwirizwa shingiro riva mu masezerano y'Arusha biranditswe neza kandi iryo tegeko inomero 96 ari article 96 irabivuga neza yuko atitoza kabiri babivuga yuko ngo atowe n'abanyagihugu kuko mu bisanzwe muri rusangi atugwa n'abanyagihugu mugabo ibwirizwa inomero 302 bivuga yuko kubera igihe kidasanzwe kubera bidashoboka ko atogwa n'abanyagihugu ibwirizwa shingiro ryararekuye yuko ico gihe yotogwa n'inama nshinga amateka n'inama nkenguza amateka biri kumwe mugabo nakantu bavuze ati ko byansi kubera bagombye kuvuga ati aba FNL baracagwana aba CNDD-FDD inkondi barazizana zose ko tubuze ingere tugira kandidatize zo gutora umukuru w'igihugu ndayizeye ahavini ngo ntagumeho bati turika tunyarutse ibyo biratandukanye gose ni ijya article 96 ahandi umuntu aca bisoma aravya amakuru yarusha kandi ikindi kintu naca erega abarundi barazi gusoma kanyo bagira politique barabizi yibuka ko no mu gisoda je narabaye mu gisoda narabibonye umukuru w'igihugu yamara imyaka 10 yabageze ko bamugira kudeta baca bamusenyura na jewe narinda hari 87 bagaza twamusenyuye yaramaze imyaka 10 yarare imyaka 10 abamaze kwigira igihahe n'abacumviriza baca bamusenyura urumva mu gisoda no vuga yuko ntiyari demokarasi mbwa alternance kwamabaza barahindura byari biri mu mategeko atanditswe nico gituma n'ubu ikirirwa shingiro rirerekana neza amasezerano yarusha arabyerekana ndere babivanye nuko no mu gisoda batavyemera yuko umuntu arenze imyaka 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza aho ku telefone turi kumwe na Professor Libera ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi, turi kumwe na Professor Fabien Cishahayo yigisha kuri Université de Montréal muri Canada, hamwe na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News. Turiko turavuga ku bibazo biri n'uruhagarara biri mu Burundi muri iki gihe. Umuntu aretse uruhagarara rwa politique rusanga rugira ingaruka ku bundi buzima bw'igihugu, haba kubijanye n'ubutunzi nibijanye n'imibano. Muri iki gihe mu Burundi haravugwa ko ibikorwa byose bijanye n'ubudandaji bijanywe n'ubutunzi, ubutunzi bwa rusanzwe amakuru atangazwa avuga ko butifatishe neza. Mu gihe mu bijanye n'imibano tubona nk'ama universite za kaminuza ziko zirugara, hari amakuru avuga ko n'abanyeshure hagati mu gihugu mu mashure bariko barataka kugushaka kwabo kubera kumburengira ubwo bafise kutabone uko ibintu iyo bitera bija. Tugaruke kuri Professor Libera, ntibashira kandi izo ngaruka uzibona gute? Ubona ari ingaruka zo mu gihe cyo hafi cyane zishobora kubandanya zibonekeza no mu bihe birebire biri imbere?
Cyambere cyose ni uko ibiri mu Burundi ibintu byimirije guhera vuba, umuntu arazi ariko iragira nekisa rero yuko Burundi buzohasigara yerekeye ari iz'ubutunzi cyanke mibano mu bantu bifatiye ubutunzi. Turazi yuko amahera leta ikoresha arenga 50% bahanze mu bihugu dushuditse. Ibyo bihugu dushuditse nabyo byaramaze kwiyamiriza byinshi iyo nyifato y'umukuru w'igihugu n'umugambwe uri kubutegeka. Mfatiye ku karorero no vuga leta zunze ubumwe za Amerika zaravuze neza yuko kigira zemera ko Petero Nkurunziza aza kwitoza gatatu kubagiye no gufatana ibihano. Ufatiye mu bihugu bya Buraya nyine nuko nyine n'Ububiligi nubamenyesha yuko uno munsi do Parlement Federal bari mu nama kandi ikibazo cy'u Burundi kiravugwa, barashaka gushika ku bihano kuko mu minsi iheze yo Parlement Federal yari yafashe ingingo iravuga neza yuko bita resolution yuko batazokwemera na gatoyi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza aza kwitoza gatatu ko n'ibihano bizotekanye. Tukaba tuzi uko rero Ububiligi ari igihugu cya mbere gifasha u Burundi haba mu byerekeye uburezi cyangwa ibyerekeye uburimyi cyangwa ibyerekeye abapolisi kwigisha abapolisi no kwigisha abacamanza. Ibyo byose bihagaze murumva yuko akazobara gahombo kaniniya cyane. Nicyo gituma nagomba gutera akambo nk'uko benshi amaze kuyivuga yuko umukuru w'igihugu yo kwikebuka akandi mushinga ntahe iyo mandatiheba agahumiza Abarundi hanyuma yo kubera yuko bidufasha ku byerekeye abanyeshure indero mu Burundi yari yasubiye inyuma ubuho bigiye kunyuka kuko nko muri kaminuza umwaka wahomara hafi imyaka 2 ubu rero ko batashe batuzi yuko biri ku biraba bizomara igihe kirekire murumva yuko ari agahombo kaniniya kuri kazoza ku Burundi kuko urwo rwaruka birukanye ariko ruriga niko kazoza keje mu ncamake rero hariho uruhombo runiniya cyane ibintu ko biri ko biraba ibintu bikomeye cyane by'agahinda. Mbere tuvuga yuko ku bwanje Nkurunziza yarenze amategeko ariko arashikira bimwe bita haute trahison. Ibyo nabyo bazi constitution ivuga nagomba guhereza hoye kuri byerekeye umubano Fabien yabivuze neza agomba kunganira yuko bareka yibagira imyerekano ibahirahire ngo bace mu imigwi kuko turumva abari ku butegetsi gene bavuga bavuga yuko yagiregire bava mu makaritsiye y'abatubutsi kandi bazi katari byo kuko agwasa yavuze katari byo le president ndabantunganya yaravuze neza yuko ubwo gwaruka cimishije batamacaka kubira rimwe
Nawe Professor Fabien Cishahayo kubijanye n'izo ngaruka kubijanye n'imibano n'ubutunzi mwubuko vyerekeye ubutunzi muri iki gihe aravuga ko ataruja n'uruza mu vyerekeye ubudandaji ibiciro by'ibintu nkenegwa kuko biko bitera bya bisanzwe biri hejuru ubu biko bitera byiyongera kurushiza mu gihe nivyo bitaboneka ari ibidandazwa canke ibifungurwa mubona uko ibintu byifashe mubibona gute
ari ikindi tutavuze ni barya abantu ruja n'uruza baza barahunga baje mu Rwanda abandi baje muri Tanzania abo bose bahora barima bahora bafashe igihugu mu butunzi urumva abo bose cyabituma bakena naho twari bavuye bakena hanyuma ikindi naco nuko twari dukwiye n'ukuri kuza turahumuriza rimwe rimwe nk'abarya abanyeshuri bazava mu mashure atamuntu abirukanye twari dukwiye kubabwira tuti gushika ubu haracyariho umutekano muri iri shuri ryanyu kandi n'abatwara amashuri nabo nyine bakabyibutsa ibindi nabyo nuko igihugu kimaze gushika muri ibyo ntawusubira kucizigira n'abahora badandaza baca badibukirwa aboje kuzana amatungo yabo mu Burundi baca bahagarika niho rero mbona umenga turiko turasubira inyuma nk'ibirenge
nawe Grasner ukindikiza ubivuga kwi
babivuze mugabo biraboneka yuko igihugu kitariko kirakora abarundi ntibari ko barakora hari ikintu cyane cyane gituma abantu badakora kandi bari ko baravuga n'abava ku mashuri bagenda n'abantu barima bame bahunga bari ku begere imbibe iyo maradiyo amaradiyo ntakivuga kajya nta kintu kibi n'umuntu ataronka makuru uko utaronka makuru ushobora kwibaza uti ibyatanguye ubu byayangaye nituzi aho bigeze bashobora kwibaza ati abari mu Kayanza bavuga ati bigizi bukeye ko batumva amaradiyo bumva iradiyo imwe ya leta kandi batayizigira mbene n'indi y'umugambwe nico gituma rero amaradiyo atavuga nibituma abantu baheza ngo bakore ikina cy'umuntu yovuga nuko bavuze uruja n'uruza nta rudandazwa rukihari nta kintu mbere niyo leta bavuga nabo bapolisi ega ntibazuronka n'icyo bakoresha ko amahera harava muri ayo matagisi akaba atagitozwa akaba atavya duane vyinjira ejo leta izubura n'amaheri hemba ibure anamaheri koresha hazuba akajagari kandi kavuye muri ibyo kubera leta ya Kenya icyo umuntu atukibagira kandi nuko ibyerekeye imibano n'abantu leta kugira ngo umukuru y'uhuru nziza nabo badorfu bakoresha iyo miyabaga bita ngo nimbonera kure bamugasanga ariko bakorana n'igipolisi abandi bakaje gutera ubwoba abantu mu mihana abaze kubatera ubwoba kandi ari abana babo iyumvire umwana wawe agenda akaza gutera ubwoba umubanyi atuma imibano iba nabi hagati yawe n'undi mubana ejo biraguye kugira ngo basubire bumvikane nico gituma uravye ibintu biriko biraba hazotegerezwa kuba nkuru nziza hazotegerezwa kureka kumva yuko byagoranye akabisa ageze kubisa naho hariho umwumvikano haba ntidukeneye gusubira iyarusha mugabo abo bantu bari muri ibyo barakeneye abone ko basubira kwinjirana n'abandi bakaganira bakumvikana n'imibano isanzwe y'abanyagihugu jewe ico nibaza nuko inkuru nziza yukumva ivyo kuri bivugwa akareka kwishinga ibyo bya badofu na babunyoni bamubwira nawe ne arazi ivyo basangiye akabona yuko yubisa hanyuma igihugu kikaja mu mahoro Burundi turakeneye amahoro akomeye kuko turavuga amasezerano yarusha kuva amasezerano yarusha abaye amahoro nta yaraboneka neza i Burundi mwibuka ko FNL sikera yinjiye i Burundi hanyuma FNL ivuyeho ubwicanyi bw'agomera bunwa bwabaye muri za imbo za bubanza n'ahandi ubwicanyi bukibandanya iterabwoba ivyo bituma ubutunzi n'imibano iba nabi mu gihugu intwari zikurikira zateze kuzobigwanira rwose ko vyoba ari byo bikomeye
Radio Sud America i Washington DC ikiganiro gihijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Professor Liberan ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles turi kumwe na Professor Fabien Cishahayo yigisha kuri Université de Montréal hamwe na Grasien Rukindikiza afise ikibanza urubuga rwa internet Burundi News ya tokiri kuri inkurikizi bitera kuvyerekeye ubutunzi ibihugu byacu nko muri Afrika ni kintu kizwi birababaje kuko tutashoboye gutera imbere nk'ibindi bica byo kwisi usanga amareta yacu kenshi azera hanze kuvyerekeye imfashanyo fashanyo zifasha mu iterambere zifasha na bujezi za mareta afasha mu bintu byinshi mu gihugu mu gihe ayo mareta komakomeye ibihugu bikomakomeye nka leta zunze ubumwe za Amerika ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya bashoboye kugerageza gukoresha diplomasi kugira iki kibazo n'uruhagara biko biraba ntibibe ibyo ari byo bihugu bitanga ifashanyo nyinshi no mu gihe abazana imitahe nko muri Afrika usanga bava muri ibyo bihugu nikihe bizogira ni ingaruka bizogira ku bintu byose biriko biba mu Burundi tuze kuri Professor Libera
abo turi kubidufasha yakwitahe ingaruka ni nini ya cyane gose banabivuze bamwe yuko ikorwa byinshi bizohagarara dufashe nk'umunde mu kindero hariho ntezeye amafaranga y'uko bitanga bashira hamwe yita fonds commun d'éducation iyo ayo mahera niyo yubaka amashure iyo agugwa ibitabo agugwa intebe ubu muri kaminuza umwe y'amaproduit de laboratoire agugwa mu mafaranga ari muri iyo fonds commun d'éducation ifashe iby'abapolisi ababiligi batanga umuriyoni w'amahero abanze b'Aholande bagatanga miliyoni zibiri izo miliyoni zitatu zisatse kwinjira igipolisi ntigisubira gukora no mu gisoda nuko nyine turazi ko abafaransa batanga abanyamerika n'ibindi byose bizohagarara ikindi turavuze ni uko b'abasirikare bari muri za Somalia cyangwa muri Centrafrique nabo nyine bazorohera gutahuka kuko amakungu ntazo kwemera yuko mu gihugu kiriko kirasha aribo baje kwizana umutekano mu bindi bihugu batahutse rero tukaba tuzi yuko nka muri Centrafrique bamaze amezi 11 onze mois badahembwa nibaze rero batahutse batarahembwa kuko amatwa dusumira nayo bari guhembwa niyo baguze bitabuzwe yande ndabivuga au conditionnel mu kuvuga mu gifaransa ari byo murumva rero kibazo zotera ingorane mu gihugu mu ncamake rero amahera yo kwidukashisha atinjiye hariho byinshi bizohagarara nko mu gisata cy'ubuguzi murazi yuko kubera abana bavugwa ku bundu n'ababyeyi bibungenzi bakabyara ku bundu n'abapolisi bakavuga gusa leta iheranya amahera menshi cyane bitaro byinshi ayo mahera atabonetse avuye hanze ngo yishugwe bitaro bizohagarara ni ukuvuga yuko ibyerekeye ubuvuzi bizosubira inyuma n'intama mbere tukazikurikira abapfa ubu rero ni byinshi yerekana yuko Nkurunziza yarakwiye kwikwita agashi imana akayihera kugira ibintu bije bifungane mu Burundi
Professor Fabien mubivuga kwi
jewe nashaka kubanza kuvuga yuko nari nifuza yuko wari gutumira uwundi muntu ashigikiye iyo manda kugira ngo adusigurire ibituma bayishigikiye
namurondeye Dr. Mathias Gahungu ari mu mugambwe CNDD FDD yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro
hanyuma rero jewe izina navuze ndabisubire nko kumbure je nibaza yuko ubutunzi bwacu buzobubandanya bumanuka kuko ntabyo tuzoba turiko turaproduza iwacu abantu bazoba bariko barakora ntabazoba bariko barazana amafaranga n'abakora baza aba baturiste bahora baza nibaza yuko atabazoba hazoheza ngo baze abazana imitahe nayo bazozana hanyuma rero amakungu nayo adukuye uko amaboko abahora badufasha ntibadufashe noneho bizoca biyangara jewe ndatinya yuko bishobora kuba nka kujya byabaye muri Egypt ingene abantu bari bafise ubutegetsi hanyuma bakabyonona gushika hamwe umusoda hava ashikira ubutegetsi akagira ati jewe nshaka gusubira gutumbereza ibintu kandi murabona barya bose baje babwira Nkurunziza bati turagusabye ibintu bireke ba muri Nations Unies baba muri Union Européenne baba abanyamerika baba abo muri Union Africaine bati ibyo bintu bireke ibyo bintu bireke uwo muntu azoza akagiriye kudeta n'ukuri kose abantu bazoca bakoma amashi bagira bati kumbure azohava agarukana umutekano sindabyipfuza mugabo ndazi ko ari ibintu bishobora gushika nipfuza rero yuko bajya abantu bazocyumva bagaheza bakagira bati twebwe muri uwo mugambwe turatanze uwundi uyo yatubwiye yuko kugira ngo igihugu kigishe abiretse nivyo jewe nifuza nacyo kibazo gikomeye jewe mbona harya mu Burundi igihe cyose tuzoba turi ko turabwira makungu tuvuga ngo ico kibazo ni kibazo c'abatutsi bagomba guhonya tuzoba turi ko turonona ibintu biri ko yaraba mu Burundi jewe nari nifuza yuko nk'abatutsi bavaze bati ivyo bintu si byo twebwe hano abatutsi bari mu nzego zose nta bintu byabaye mu Rwanda bishobora kuba ngaha ibyo bintu reka tureke gutwa tubacanganya byose
koze Gracien Rukindikiza bivuga ko iki kuri ico kibazo
kuri ico kibazo cy'ambere natangura kuvuga no sa nuwica canke nishura Fabiano ni ivyo byerekeye ivyo gisirikare umuntu agumye kuntwaro kubera inguvu akoresheje inguvu ati nguma ngaha naho amategeko atabinde kurira abanyagihugu baragumuka kugira ngo barabe ati twumutuza baragerageza muga nta nkoba fisi mu gihe byagoranye ivyo nibisanzwe sokubera je na waciye mu gisota nibi byagoranye nyakugorana akavuga ati ndanse hagize umusirikare avuga ati ndagifashe ndamukuye kugira ngo ngarure demokarasi uwo twese dukoma mashi nta muntu numwe atakoma mashi muga tumubwira tuti nyarutse ucuwa abasivile mukure mugabo ushikiriza abasivile none yubasigaje iki ni nguvu umuntu afashishije inguvu akugwa ni nguvu ni kera niko byari bimeze nawe ije ico mbona cyane cyo namamvuga ni coup d'etat yagize kuko yasenyuye ibiri mu ibwirizwa shingiro ico noheza nayo nkavuga kubyerekeye ibindi byerekeye by'ubutunzi tuvuge hariho nki liberano yavuze ibintu byerekeye nko ku by'amagara y'abantu cyane cyane ni kibazo nzi gose kubera mfisemwe uruhara i Burundi umuntu aravye leta iheraniye amezi asika 9-10 amavuriro n'ibitaro amezi 9-10 y'ugukora n'ukuvuga yuko amavuriro avura ategereza kuba afise amahera y'amezi 10 imbere kugira ngo akoreshe leta itarayishura n'amahera menshi gose kugira ngo ufise amahera nkayo mu gihe rero izo fashanyo zuhagarara leta igacihagarika kwishura amavuriro yose acavuga ati abafise amakarte kam ntihagire umuntu azosubira kuza kwivuza umunyagihugu yayiguze iyo karte kam ntazosubira kwivuza niyo karata kandi yari yaraguze yaratanze amahera ngo yivuze uyu munyagihugu ntazoronka iyaca amavuriro nayo afise leta iheranya amezi ashika 10-12 leta ihagaritse burundu kwishura hariho menshi azoheza kugara hazogeraho rero i Burundi hazoba hasigaye uzozo kwivuza bazofata indege bamwe yaje Nairobi abandi afata imodoka baje mu Rwanda abo nabantu bifise abanyagihugu bato bato bizoba nka bya bindi muri ibuka kuvye malaria yatera kuri Buyoya wa kabiri abantu bagapfa kubera habuze imiti abantu hazogeraho abantu bapfa kubera babuze imiti babuze ingene bivuza nico gituma hari ingaruka mbigose ku banyagihugu none mukuru igihugu yogomba gutwara abantu bariko barapfa yogomba gutwara abantu bashonje abantu batariko bariga asigarana igitoro ari wenyine gifise n'abantu bake bake n'igisoda kitaba gifise igitoro jini waza yuko umuntu aribaza ati none jiwe nugenda ni mwiza hako nonone igihugu hari ngibihugu tubona bariko baronona nk'abamugabe jini waza yuko uburundi umuntu abukunda nti ugomba kugogera hajye
murakoze yari professeur Libera ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles twari kumwe kandi na Gracien Rukindikiza afise urubuga rwa internet Burundi News na professeur Fabien Chishahayo yigisha kuri Université de Montréal nari nagerageje kurondera docteur Mathias Gahungu ari mu mugambwe CNDD FDD yamara ntiyashatse kugira uruhara muri iki kiganiro turako turavuga ku vyerekeye ibibazo biri mu Burundi inyuma yo kumugambwa uri ku butegetsi CNDD FDD ufasha ingingo yo kugena president Pierre Nkurunziza kugira asubire kwitoza mu kindi kiringo mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka hamwe n'inkurikizi ivyo bifise kubijanye n'ubutunzi n'imibano mu Burundi turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe
Chacun jamais des mains, pourquoi les coups d'état et racisme et la haine? Pourquoi la politique disait-il pour gagner? À cette question sérieuse, nous faut une réponse. De cet esprit chida mettre à l'abri nos enfants, où sommes-nous? Moi, dans nous, mes frères, sœurs. Réveillez-nous et nos consciences aussi. À cette question sérieuse, nous faut une réponse. De cet esprit qui d'amitié à l'âme, nos enfants, où sommes-nous? Allons-nous, mes frères, sœurs. Réveillez-nous et nos consciences aussi. Il faut nous mettre ensemble et rassemblons notre intelligence et notre volonté pour reconstruire la société afrique. Ni cet esprit colonial, ni cet esprit d'esclavage, c'est de nous mener que des pas notre sang.
sono pour devenir cette Afrique authentique. C'est non nos populations, tous les projets de construction. Elite continent Afrique, Chine.